radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni ku munsi wa kabiri itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu, muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabarabaha ikaze mu biganiro byo kuri Nosa. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku rubuga rwa internet turi kuri web3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Ibiganiro dutegura tukabibashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya ry'ikintu cya corona. Kaze mwese. Ubushikiriza mu Rwanda bwemeje ko bwataye muri yompi umuhungu w'umucuruzi akomeye muri icyo gihugu, François Xavier Mironko. Bivugwa ko Jean-Pierre Mironko aregwa kuba yaribye amashanyarazi bakoresha mu ruganda.
Nakata kwa hivyo mbili ya kile kile mga mwishi Nisera kuzwe la hivyo shikishi Sato kwa hivyo cha hivyo shikishi ya macha Chini musi ni akita chigira Ifongo na mande changwa se chinga muri.
Uwo ni Bwana Faustin Nkusi aserukira urwego rw'ubushikiriza manza mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abanyamalawi baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri, nyuma y'umwaka sentare yo icyo gihugu itemeje intsinzi ya Perezida Peter Mutharika ku mpamvu zo kwiba amajwi. Geoffrey Mutagoma arabitubwira.
Nk'uko byari byitezwe, abaturage bazindutse yarubika bajya ku mirongo imbere y'ibiro by'amatora. Mu itora ry'uyu munsi, Perezida usanzwe ho Peter Mutharika ahanganye na Lazarus Chakwera wo mu ishyaka batavuga rumwe. Ubushize uyu yari yatsinzwe amatora bamurushije amajwi 159. Urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga rwatangaje ko umukandida uri bwegukana amajwi arenze 50% biri butangazwe ko yatsinze. Chifundo Kachale, umukuru w'akanama gashinzwe amatora mu cyumweru gishize, yijeje rubanda ko azayobora neza n'ibizayavamo bikazaba byizewe kandi byemewe n'abayahiganwamo. Urukiko rw'ikirenga rwo muri Malawi mu kwa kabiri k'umwaka ushize rwatesheje agaciro amatora yari yabaye icyo gihe, rumaze kwemeza ko yaranzwe n'inenge nyinshi. Rwongeye kubyemeza ku rwego rw'ubujurire mu kwa gatanu, bityo ibyayavuyemo biraseswa. Akanama gashinzwe amatora kashyizeho urukarabiro ku biro by'amatora byose kugira ngo bifashe abantu kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona imaze guhitana abantu 11 muri 700 bayanduye muri icyo gihugu.
Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yarengutse muri sentare mu rubanza rwerekeye ruswa rwasubiye kubandanya. Fidel Niyongabo arabitubwira.
Jacob Zuma yaserutse muri sentare uno munsi kuwa kabiri, yaje kuburana ku vyaha bitari bike yagirizwa birimwo ruswa. Zuma ariko aciga urubanza ku bwoko bw'ivyaha 16 bifatiye ku masezerano yerekeye ibigwanisho by'agaciro k'imiliyaridi 2 z'amadora n'isosiyete y'abafaransa Thales mu mwaka w'1999 igihe Zuma yari cegera ca perezida. Yagirizwa ko yakigiturije c'iyo sosiyete Thales mu mwaka w'1999. Yasubiye kwagirizwa ivyo vyaha mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2018, ukwezi kumwe inyuma y'uko umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC umwirukanye mu mabanga yiwe, inyuma y'uko intwaro yiwe iranzwe n'ivyagirizo vya ruswa. Zuma yabaye perezida wa Afrika y'Epfo hagati y'umwaka w'2009 no mwaka w'2018 ariyamiriza ivyaha byose yagirizwa. Avuga ko aritotezwa rifatiye ku mpamvu za politiki. Urubanza guno munsi rwari rwerekeye cyane cyane gushyiraho itariki ruzobandanizwa ko by'ukuri inyuma y'uko Zuma agerageje akatari gake gutuma rufutwa canke rutebeshwa. Nga tariki umucamanza Daya Pillai yashizeho yerekeye itanguzwa ry'urubanza nyakuri.
Abapolisi bakomeye bari imbere y'abari mu myerekano yabaye mu ijoro ry'ejo bashaka gusenyura ikimenyetso cya Perezida Andrew Jackson kiri iruhande y'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abigaragambya bari baziritse iyo shusho imigozi bashaka kuyikurura ngo bayitembagaze. Gusa polisi ishinzwe kurinda icyanya iyo shusho irimo yabirukanye batarabigeraho ikoresheje ndembo n'imyuka ijyana mu maso. Ejo kuwa mbere, Perezida wa Amerika Donald Trump abinyujije ku rubuga rwa Twitter yihanije abigaragambya, avuga ko bashobora kugerwaho n'igifungo cy'imyaka 10 nk'uko biteganywa n'itegeko ryerekeye kubungabunga inzibutso. iyo shusho ya prezida wa karindwi wa Amerika wategetse hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na makumyabiri n'icyenda n'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo itatu na karindwi imwerekana yambaye imyenda ya gisirikare ari ku ifarashi bigaragaza ko yari umusirikare mbere y'uko aba prezida ariko uwo mugabo anengwa kuba yarasinye itegeko ry'abanyamerika bakavukire ku butaka bwabo mu majyepfo y'igihugu benshi bagapfa bagana mu burengerazuba yageraga kandi abacakara benshi yakoreshaga mu mirima ye muri Tennessee kandi akabafata nabi cyane ishusho nk'iyi cyangwa bimwe mu bimenyetso ndangamateka bifatwa nk'ibyogagize kandamiza abazungu bakorera abirabura n'amateka y'ubucakara byagiye bikurwaho bihirikwa cyangwa bigasarikwa mu myigaragambyo yakurikiye iyicwa ry'umwirabura George Floyd wakaba yaraguye mu maboko ya polisi mu kwezi gushize mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota.
Ayo yari incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Mu Burundi inama nshingamateka yemeje amazina abiri y'abategetsi muri leta nshasha Prosper Bazombanza n'icegera cy'umukuru w'igihugu na Alain Guillaume Bunyoni nk'umushikiranganji wa mbere batanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bazorahira ku munsi wa gatatu w'iyindwi kugira batangure amabanga yabo. Pierre Claver niyo nkuru arabidushikiriza.
Namatora tagoranye mu nama nshinga mateka yatumwe ko byihuta kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'inama nshinga mateka Pascal Nyabenda yabanje gusomera abashinga mateka ikete ryarungitswe n'umukuru w'igihugu yerekeye igikorwa cy'abazindukanye.
Inama ya bose mujumbe au très honorable président de l'Assemblée nationale à Bujumbura ni kete yanditswe ejo hagite ariko ni byinaziriye. Conformément à l'article 123
Atriketi rivuga riti banyakubahwa abashinga amateka twisunze ingingo y'ijana na mirongo ibiri na gatatu y'ibwirizwa shingiro jewe umukuru w'igihugu wa Evariste Ndayishimiye ndabarungikiye amazina abiri kugira ngo muyemeze ayo mazina nayo ni Prosper Bazombanza mu kibanza cicegera cy'umukuru w'igihugu na Rengio Mibunyoni mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere. Inyuma y'umwanya muto ayo mazina yemejwe. Prosper Bazombanza yahoze muri ico kibanza cicegera cy'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kugera muri bibiri na cumi na gatanu aturuka mu mbwambwe iprona ishami riri muri leta yemejwe ku majwi mirongo icenda na rimwe ku bashinga amateka mirongo icenda na bane bari bitabye ibikorwa babiri baramuhakana kumwe nawe ntacyo yabivuze ko Arengio Mibunyoni nawe yatowe nk'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ku majwi mirongo icenda na abiri ku bashinga amateka mirongo icenda na bane bari bahari babiri nabo baramuhakana. Bunyoni yahora ari umushikiranganji akomeye mu gihugu afite n'ipete rya mbere riruta ayandi yose yahari mu gipolisi no mu gisirikare Commissaire de Police General nk'uko ababizi bavyemeza. Yabaye umushikiranganji w'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ikibanza yagarutsemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika ubu. Nubwo biruko itorwa ry'izo ndongozi ntiryanejereje abashingamateka bose kuko ryabaye abashingamateka baturuka mu bwambwe sanala utavuga rumwe na leta atariho bari no gutwara uwo mugambwe agatondwasa asanzwe ari cegera ca mbere c'ubutwari inama nshingamateka siho ryari. Mu itangazo umugambwe wamenyesheje ko wanse kwitaba ico gikorwa kuko batakimenyeshejwe. Uwo mugambwe uti abashingamateka bigenga bo mugambwe sanala ntibitavye kuko banyegejwe ico gikorwa kikaba cabaye giturumbuka kuri uyu munsi. Nubusuma kuko igikorwa nk'ico cabwirizwa kwitonderwa kikamenyeshwa bose ku rutonde. Uwo mugambwe SNL wongera kuti nitwumva ingene ico gikorwa co kwemeza icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere cabaye gihuti huti bakemezwa n'abashinga amateka bagira barangiza amabanga yabo kandi batazonaronka kanya ko kugenzura ingene abo bemejwe bariko barakora. Abo bategetsi bashobora kuzokwiyamirizwa n'inama nshinga amateka yatowe itararahira kuko nibo bazokorana. Ico bikoze igihe yarahirira amabanga yiwe kundwa iheze umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yari yemeje gushinga leta y'ubumwe.
Gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora. Ntimugire ubwoba ndazindindiriye ukwisya no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kahari. Guhera ivyingimba n'ibihagarare twoye kwihamenya abatwenzi kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko uburenganzira ni bwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo muzeye
Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha umukuru w'igihugu bwo kurahira imbere y'igihe yari yasohoye ingingo ko leta nshasha izoshingwa inzego zatowe zimaze kuboneka zose
la cour de si
ati sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iremeje ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutorwa muri ico kibanza Evariste Ndayishimiye mu kurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo
reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues.
Aringiyo mebunyoni yemejwe kuba umushikiranganje wa mbere ari ku rutonde rw'abantu indwi harimo ibihangange mu gipolisi n'igisirikare bafatwe ibihano n'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe na Amerika byo kudahonyoza ikirenge muri ivyo bihugu n'amatungo yabo ari muri ivyo bihugu yarafashwe Uburayi na Amerika vyagiriza izo ntwaza ngabo ko ziri mu bahohote yagateka kazi na muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 atagihindutse abo bategetsi babiri bemeje n'inama nshingamateka bazurahira kuri uyu wa gatatu kugira ngo batangure amabanga yabo Cyclave Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Umugwi ujejwe amatora mu Burundi Seni kuri uyu wa gatanu uraja kwerekana aho gejeje integuro y'amatora y'abakenguza amateka azoba kuwa 20 ukwezi kw'indwi Elojuri Kaneza arabitubwira
Kuri uyu wa kabiri mu gusana ihiganiro hakoranije amenyesha makuru cyane cyo kubabwira ko amatora atarahera nubwo umukuru w'igihugu yabashinga amateka n'abajene na mama komine yabaye kuwa 20 ukwezi kwa gatanu guheze Pia Kave Kazise umukuru wa Seni yamenyesheje ko muri bakenguza amateka zoba kuwa 20 ukwezi k'umunani imigambwe 5 ari imaze gutanga intonde n'amadosiye hamwe n'abigenga babiri mugabo kumwe muri batakiriwe Pia Kave Kazise umukuru mu gutegura amatora
Byerekeye amatora y'abakenguza amateka baramaze kwakira amadosiye yabitoza turayasuzuma hamenye no munsi karakaryo keza kugira ngo tubabwire ibyavuyemo mumenya ko migambwe 5 yarazanye intonde n'amadosiye yabitoza hariho kandi nabigenga babiri bazanye amadosiye umwe azana dosiye mu ntara ya Bururi ubundi azana dosiye muri meri ya Bujumbura inyuma yo gusuzuma ayo madosiye se ntiyasanze abo bose bari bakwije ibisabwa kiretse uwitoza yigenga umwe muri meri ya Bujumbura Seni ntiyamwemereye mugabo ye bugenze gutyo kugira ngo murazi yuko afise uburenganzira bwo kuja kwitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kandi nawe twarabonye yuko yabikoze izoheza rero yemurabire ibibereye
Aya matora y'abakenguza amateka afite icyatandukaniye ko n'ayandi azitabwa n'abajyanama b'amakomine batowe mu kwezi kwa gatanu kandi akazobera ku migwa mikuru y'intara abakeneye kuja kuyagenzura kazihise yabahamagariye kutarenza igenekerezo rya 30 kuno kwezi kugira ngo babe babimenyesheje
hano kugusa kandi ko mu itora y'abakenguza amateka abatora ari abajyanama b'amakomine nabo nk'uko mubizi baratowe barazwe ubu turaje mu gihugu cyose bangana 3000 n'amajanane na 50 n'abatatu iyo tora ry'abakenguza amateka ribera mu ntara imwe yose abajyanama b'amakomine b'iyo ntara bagatora abakenguza amateka babiri bazoseruka iyo ntara mu nama nkenguza amateka byerekeye ikiringo cyo kwiyamamaza zomenyeshwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu twiteze muri iyi minsi ya vuba
ku itariki ya 24 uko kwezi k'umunani nyene hazoca amatora y'abahanuzi bo ku mitumba n'amakaritie umugwise n'usigura ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo abazokwita ayo matora hamwe n'abitoza boroherwe
twarinziye kuborohereza ibyandikije ku mazone abegereye icya kabiri nta bintu byinshi twabasinye basabwa bajana karanga muntu yabo bakayerekana hamwe n'ikarata y'itora bagaca rero babandika tubasaba ntiyabiri uzokwihenda ngo agende kwitoza ku mutumba canke karitiye atabamwe kuko ntibyemewe umuntu yitoza ku mutumba asanzwe abako canke muri karitiye abako byerekeye kwitoza ku mitumba nuko turazi ibiharuro byamaze kwiyandikisha kwitoza hari ibiharuro bimeze neza kuko ku mutumba wose turazi intara nka zose bararenga abantu ndwi bamaze kwitoza hari aho bareka gusumba ni byiza rero ko twe tuguma tubatera intege ugomba kwitoza ashobore kubikora
umukuru w'umugwi Seni yahamagarira abazorungika indorerezi mu matora yimirije kuzokwihutira kurungikiriza ibyegeranyo byerekana uko azoba yagenze mu bisanzwe inzego nshasha z'igihugu zogiyeho aya matora yose yarangiye ariko urupfu giturumbuka rwa perezida Pierre Nkurunziza rwabaye kwa munani ku kwezi rwatumye zihutishwa Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika
Ubucamanza bw'u Rwanda butangaza ko umunyemari Mironko François Xavier adafunzwe, ahubwo hafunzwe umuhungu wiwe Mironko Jean-Pierre akurikiranwaho icaha cyo kwiba umuriro bakoresha ku ruganda rwabo rukora ibikoresho bya plastique. Inkuru ya Assumpta Kaboyi.
Mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu bitangazamakuru byo mu Rwanda no ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye inkuru y'ifatwa ry'umunyemari uzwi cyane mu Rwanda witwa Mironko. Uyu munyemari azwiho kuba afite uruganda rumaze imyaka isaga 40 rukora ibikoresho bikoze muri plastike usanga byifashishwe n'abanyarwanda batari bake. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ukuri kw'ibivugwa, maze umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Faustin atangaza ko uru ruganda rwa Mironko ubugenzuzi bwasanze bakoresha umuriro wibye, ariyo mpamvu bahise bata muri yombi muhungu we.
Abafunze bakurikiranwe n'umuhungu we. Mu ruganda rwabo harimo nkuzo bw'iby'umuriro, uruganda rwa by'umuriro igihe kirekire umuriro mwinshi usi yarakozwe babidushyikirije.
Hanyuma se byo kwiba umuriro burya bifatwa nk'icyaha?
Bifatwa nk'icyaha gifite n'igihano cyabyo kitarengeje kiri munsi y'imyaka itanu, kigira igifungo n'amande cyangwa se kimwe muri ibyo.
Wenda banavuga ko ari Mironko, nibaza ko ari uko uruganda rurwe bakavuga bati wenda niwe wakabaye akurikiranwa kuko niwe nyirabyo. Ni ukuvuga ngo rero bavuga ko ari mu zihe Mironko ntabwo ari byo. Intandaro y'ifatwa ry'umuhungu wa Mironko witwa Mironko Jean Pierre ryaturutse ku isuzumwa ryakozwe n'abakozi ba sosiyete ishinzwe ingufu mu Rwanda REG. Bakoze ubugenzuzi butunguranye mu ruganda rwa Mironko Plastique bagasanga biba umuriro w'amashanyarazi. Ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi mu Rwanda kivuga ko ubujura bwakozwe, insinga zifashishwa mu kugenzura umuriro ziyobwa ntizicishwe muri mubazi, aho muri uru ruganda ngo basanze inzira ebyiri zigaburira umuriro mu ruganda zarasimbutswe, imwe yonyine ariyo yakoreshejwe inyura muri mubazi. Umuyobozi ushinzwe itumanaho muri REG Prosper Mubera yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu bataramenya ibyibwe muri uru ruganda uko bingana.
Biragoye kuvuga ngo ni igihe kingana gute kuko twabibonye uwo munsi igihe twamufashe. Ubu ngubu aba imibare yacu nibwo turimo kwihuza dushingiye kuri system dukoresha.
Kandi ubwo muzi agaciro k'uwo muriro ngo wangana gute?
Nibwo tuzabimenya, kuko iyo umaze kumenya igihe yatangiriye kuwiba ni nabwo umenya n'agaciro kabi yakoreshaga kimwe cya gatatu ni nacyo cyabarwaga ibindi binyura muri fraud.
Umuntu ufashwe yiba umuriro byajyaga bigenda bite ku bandi?
Inzego zishinzwe umutekano zirabikurikirana. Ubundi nk'uruganda nka ruriya twebwe ahita ari amande ya miliyoni 10, noneho tukamubarira n'igihombo cyose yaduteje nacyo akacyishyura.
Ikigo gishinzwe amashanyarazi mu Rwanda gisobanura ko kikirimo gusuzuma neza igihe gishize muri uru ruganda bakoresha umuriro batishyura n'uko ibyakoreshejwe bingana. Uruganda rwa Mironko rukora ibikoresho bya plastike ni rwo rwa mbere rwubatswe mu Rwanda, kuko bivugwa ko rwashyizweho mu mwaka w'1976. Urwego rw'ubushinjacyaha busobanura ko mu minsi ine ruzaba rwamaze kwanzura n'ibi dosiye rushyikiriza inkiko cyangwa se ruzayirangiriza ku rwego rw'ubushinjacyaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abarundi barikiye mu migambi itandukanye barabandanya gushikiriza ibyumviro byabo ku kuntu Uburundi bwo bavanura n'indyane zaburanze kuva ukironka intahe yo kwikukira. Mu kiganiro Maître Rufyikiri arongoye umuhari Morena Mouvement Républicain pour la Renaissance de la Nation hamwe n'ambassadeur Isidore Mbayahaga bavuganye na mugenzi wacu Frédéric Mundikije bacirya nino umuzi w'izo ndyane. Reka dutangure twumvirize Maître Isidore Rufyikiri.
Ijyane n'ingorane zashukiriye Burundi kuva kwikukira ihagaze ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere ni uruhara rw'abanyamahanga abazungu bagomba kuguma mu Burundi, kuguma baganza Burundi, hanyuma bagatora babonye udusandasi yayo bagatora uburyo bw'ingeme gukoresha imigambwe kugira baryamishe Abarundi, baca bakoresha imigambwe gutyo. Agasore aje gutorwa yashe yicwa n'abo bavukana kamisha byitwa yuko yapfuye ya politiki mugabo umuzungu wewe yashaka kwenda Burundi igenda guhaguruka mu buryo aho bwishikana. Uwo ni uwa mbere. Ubwira kabiri ni Umurundi wenyine imyaka yose umuzungu yagumye arondera ingene ajyanisha abarundi we burumva ibyo bakeneye aya mafise abarundi baba mu baganwa baba mu bahamatusi ya mafise akazi k'abarundi yitwagize politiki n'imikambwe kugira abariho bakorana agaheza kubakoresha ubwabo bwo kwebwenge buke cyane kwe ubukunzi bw'imba cyane byose hamwe bagashabaje nabwo bagacengera gukoreshwa nk'abacangiro n'umuzungu ababesha ngo agashara mu butegetsi bwihuse
reka tuje namwe kuri ambasaderi Isidore Mbayihaga ku bwanyu ibintu byabaye nk'intambara byabuje abarundi gufata inzira y'iterambere ku bwanyu kuva uburundi bucikukira nk'ibi
murakoze cyane nibaza ko ku cya mbere mbere duhaga tuzana babihinze ko na metri zosikiri inama ya mbere yagiye yabaye nuko hari abazungu abakoloni bamanukana igihugu independance ibonetse bayitanze batabishaka kuko bagomba yuko bagumaha hari inyungu barondera n'ibyo barondera ngaha babona rero yuko batore ku Burundi ngo bishyire yakundi abera abandi barundi bahemukira bagenzi babo bahemukira bene wabo abari bo bashyira ngaho abarongozi b'igihugu ubwabo urumva ko ari abazungu baheze bakashyira aho ngaho barundi bene wacu nicyo gituma rero uko metere abivuze nabona yuko habaye gucanisha rw'abantu basanga ba gasore yarondeye ukwikukira bene babo ntibashyira mu Rwanda kuva kiriya gihe rero urabona yuko haciye haba intwaro twumva ko itabyifasheho neza kuko yari intwaro ikareka ngo abarundi bashikirize icyo biyumvira hari akagusa abantu gatera agatwara ku nyene mbese ubwo rero ko habaye nk'umuryango ko barahererekanye rero kuva icyo gihe urabona yuko hahaguye habaho gukumira ndongo ugasanga ni intwaro ikumira intwaro yaryokora tuhuwe abantu ugasanga baracurubikwa nicyo gituma rero wasanga kenshi abantu babayeho ubuzima butari bwo ubundi bugatangira gucanamo ndetse ugasanga iyo politiki y'abo bazungu nyine bashyira muri abo kuko havuye abakoloni rero baca bahasiga abakoloni birabura aribo bene bacu babakorera urabona yuko bahavuye bahagara gushima cy'amoko abantu bagaheza bagacana mu biturutse ku moko ibyo rero nibaza yuko byagiye birakurikirana uko ibiringo byagiye bikurikirana intwaro zishyika zine amarepubulika na yose bigaruka urabona yuko ibintu byahavuye bitangura kugomba guhindura isura aho intwaro ya demokarasi itaruriye mugabo urabona ko n'ubu bikabigira byabandi ari byo nyine bitemera gushika ubu yuko abarundi basangira ubutegetsi nibaza yuko rero icyagihe kiba bituma n'indambi no gukoreshwa no kuboko k'umuzungu kubw'inyungu ziwe zari ngaha ibyo ntitwabideha bose barabizi yuko hari abantu benshi bakora mugabo batikore cyangwa badakorera igihugu ariko bafise ahandi bakura amategeko atari mu
ariko ambasaderi Mbayihaga abarundi baramaze bavuga ati ushaka gusenyuka iwe umutizi muhoro uruhara si rw'abarundi muri izo ndyane zose
uko twavuze ngo risanzwe uruhara nubwo abarundi mugaze rw'abarundi bose kuko nubwo abarundi ariko bakorera umuzungu abo wowe nibo na nyirabayazana nibo batagomba yuko abarundi babana kuko mu bisanzwe abarundi bobo barabana kandi baravuga ururimi rumwe basanga utuntu twose urabona ko kuva kera amoko yose ngaha mu gihugu barasabiranira abageni bagahana inka bakagira gute umugabo hariho abantu uwo mubano mwiza w'abarundi batawemera ni ba barundi nyine uvuze rero muvuze ngo izo ndyane cyangwa tugushaka gukemurwe bamukiza umuhoro ibigome nibyo abo barundi bariho mugabo n'akabu gatoya k'abarundi kagora bene wabo kugira ngo uburundi bugire butekana ngo butere imbere kubera bakoresha ukuboko k'umuzungu ari inyuma yabo abakoresha nicyo gituma rero hajya ba mu Kirundi baravuga yuko umusoda mubi mu bisanzwe sufora nabi agahusha ariko umusoda mubi n'urasa n'abakarasa abo bari kumwe ibyo rero nibaza yuko ibyo ni ikibazo gikomeye nibyo n'abarundi mugabo nakagusha abarundi kandi gakoranya n'abo bazungu n'ubu kakiri munsi y'ikiganza cyabo badashobora kubwira ngo biyumvire ibyiyumviro byabo cyangwa bashyikire bene wabo ni ukuvuga yuko bacitse nk'abajyaho bazungu
Reka tugaruke kuri Maître Isidore Rufyikiri mwavuze uruhara rw'abakoloni mu njyane zabaye hagati y'Abarundi ariko nkuko twabibajije Mbayaga tundi bavuga ati ushaka gusenya gwiwe umukizi muhoro uruhara rw'Abarundi koko
Niko cyane kuko umuzungu we yari karagwana ngo asize ubundi inyuma aronke nyina byicikamwo ayura amatungo ari mu Burundi na hagati za Congo muri Kiraraci ni bisanzwe bari bakoresha ubwenge bwiwe mugabo ukizi muhoro ngo wakeko bwiwe mu Burundi Abarundi rero na Imana cyangwa kuyivuga wigweje kuva mu 1991 bica bagira amatora yacu abasore n'ibindi byo byakoze hama harimo ukuboko k'umunyamahanga gukora kwinyegeje mugabo gukoresha akazi k'abantu b'abarundi bitanga mu ishyirabwenge za politiki bakoreshwa nka bemera gukoreshwa nk'abameshwe neza uraguye wa gasore baganwa bago gukisha kwa gasore bitwaje ngo bimwe yapfutse y'imigambwe uravye mu mirongo itandatu na gatanu nicyo kimwe uravye 22 ushaka ko umuzungu usanze 88 usanze ko umunyamahanga ucyane 98 nyuma y'uko umunyamahanga mugabo gihe cyose baba bafise bombi baboneka baba bafise akazi k'abarundi b'abahutu cyangwa abasubije n'abaganwa yigitse ngo bariko bakina politike mugabo bariko bakora ko batangira bakora umuzungu izo ntitugatinye kubivuga hari ibintu bavuga ngo sendega nikora nabi gikora nabi ndabizi uwa mbere ndabizi yani mu wa mbere mugabo igihe sendega ivuga iti ngo hari ubundi muragaba twirinde ukuboko kw'abanyamahanga bashengera bamwe bamwe baraza kudusambuza uko ni ukuri niyo zababareshe ngo ariko barabashuza ngo sibyo ibyo ni ukuri cyane cyane turaba abo barundi barondera gufa kwigira ibikoresho by'abazungu kwagura abarundi ariko iyo leta ihari ijegajega itabona imyiza cyane ifise ibihengeri ituma uwo muzungu aza kandi bituma abanyagihugu bihebura nk'imyaka 15 tumazemo kandi ibyo byo bihebuye barongera kwiyungunganya ku buryo bwose bushobotse ushizemo no kurondera kwifashisha ukuboko k'umunyamahanga cyane k'umucangiro w'umunyamahanga ibyo rero leta iriho niyo zikayiraba ko icyo gihenge cyogisigaza mu gushyiraho ubutegetsi butuma abanyagihugu batihebura
Maître Isidore Rufyikiri mu gihe koko abarundi boba bahirwa n'abakoloni inshu zova he akamumotera nk'abarundi nk'abo nakahe
akamo nobatera ubwa mbere abarundi bageguze kwigenza nk'ibicucu cyane cyane abo yitwa mu nshabwenge uragiye kuraba uko bakoresha mu by'ukuri nta bwenge bagira umuzungu ntakunda umuhutu ntakunda umututsi ntakunda umugano ntakunda umutwa akunda inyungu ziwe iyo ngukundiye ukajondama kubera ubukunzi zina shanke kubera ubwenge buke shanke zose akagukoresha ukamufasha kuri iki gihugu cyawe aracyica kandi mpera n'imperuka nawe arakwica arawugira umucakara mu gihugu cyawe yamaze kugishyikira akamuno watera barundi kazi itwa ngo mugira politiki iyo cya mbere ndabasabye ni uko mugeguza ibyo bintu zo guhamira amaronko ugasanga n'umuntu ariko arwana muri opozisiyo mu by'ukuri yitwaza iyo yitwaza iyo yitwaza iyindi mugabo mu by'ukuri ikimuhota bishinga ari ukuntu yocakira ubushikiranganji nuko ambasade iki kugira aronke ibyarya yihuta niba bitamuvunnye ibyo tubona ntituze turabeshana nicyo gituma twe tubona tuvuga yuko leta nk'umukuru w'igihugu ariho iyaba yari uwo mugira jewe ikintu yakoze
Ambasaderi Isidore Mbayaga ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio Ijwi y'Amerika
namwe ni nanjye ndabakengurukiye cyane
murakoze ndabashimiye namwe Maître Isidore Rufyikiri ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio Ijwi y'Amerika
kwa sababu yake baada ya kushimia kwenda shimia na mafadhili kwa jamii
yake
Njitina mwagenzi mwuziteza matuwe ibigani roja chujo kulino saha vigalukiengaha. Icho chari giche chikigani ro murisanga chuyu musi higani okirambu ya mshawara kukironga. Kuruga kwa chugwa internet ni wezi tatu akaburungu radio yachu VOA akaburungu com. YouTube na Facebook yachu ni VOA radio yachu. Kari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugire ibihe byiza kubandanye n'umviriza radio mukunda.